Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikro muzindukanye na Joe Diane ni nahazwe ikaze makuru tubafitiye muri kano gatondo turahera ko yagizwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Diane. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ejo ku munsi w'Imana cyatangaje ko Ebola yongeye kugaragara mu gice cy'ubuseruko bw'igihugu ahabonetse umugore umwe yahitanywe n'icyo kiza. Ibi ni nyuma y'amezi atatu abategetsi b'icyo gihugu batangaje ko icyo kiza cyasezerewe. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Eteni Longondo yavuze ko uwo mukenyezi yafuye ku itariki zitatu z'uku kwezi kwa kabiri inyuma yaho basanze amaraso yiwe arimwo uwo mugera. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi aherutse gutorwa kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika yariyemeje ejo ku munsi w'Imana ko agiye gufasha kugira amatati ashingiye ku rugomero ruri ku ruzi Nil Ethiopia itumva nako na Misiri na Sudani arangire. Tshisekedi yavuze ko hari ubushake bwo gushika ku mwumvikano mu mahoro hagati y'ibihugu byacanyemwo kubera urwo rugomero. Bombe yatezwe mu ibarabara muri leta ya Galmudugue muri Somalia yahitanye abajeje umutekano 12 ikomeretsa 2. Iyo bombe yatezwe ku murwa mukuru w'iyo leta yitwa Dusamareb ni ku birometero 510 uvuye ku murwa mukuru Mogadishu. Umukuru w'urwego rujejwe iperereza muri ico gihugu ari mu baguye muri uwo mutego. Intagondwa z'aba Al-Shabab zariyitiriye ico gitero kigize 2 mu rukurikirane y'ivyo izo mpande zagabanyeko mu minsi 3 iheze. Kuwa 5 abasirikare ba leta batangaje ko bishe aba Al-Shabab 7. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden avuga ko atazohagarika ibihano mu by'ubutunzi byafatiwe Irani kirezi ico gihugu gihagaritse kongereza urugero rwo guhingura uranium cemeye kutarenga ko mu masezerano yo mu 2015. Biden yavuze ko yifuza ko Amerika isubira muri ayo masezerano na Irani ayo uwo yasubiriye Donald Trump yakuyemwo Amerika. Mu kiganiro yahaye televiziyo SBC yaha muri Amerika ejo ku Imana, Biden yavuze ko Amerika itariko irahanagura ibyo bihano Iran itabanje gusubira ku murongo nk'uko yabyemereye amakungu. Abategetsi muri Haiti bavuze ejo ku munsi w'Imana ko baburijemwo coup d'etat yari igamije kwica Perezida Jovenel Moïse no gutembagaza leta yiwe. Ni mu gihe ishavu mu banyepolitike riniga kugihe manda yiwe izorangirira. Umushikiranganji w'ubutungane Rockefeller Vincent yavuze ko abantu hafi 23 bahagaritswe harimo umushikiriza manza mukuru hamwe n'umutegetsi akomeye mu gipolisi. Mu makuru y'inkino igihugu cya Maroc cyaraye gitahukanye ku nshuro ya 2 yikurikiranya igikombe cy'umupira w'amaguru cy'imirwi serukira gihugu y'abakinyi bakinira ku mugabane wa Afrika CHAN 2021 ni nyuma yo gutsinda Mali ku bitsindo 2-0 mu rukino rwa nyuma rwabaye ejo ku munsi w'Imana Yaounde muri Cameroon. Bugize 2 kandi Mali itsindwa mu rukino rwa nyuma muri rihiganwa riba uko imyaka 2 itashe inyuma yo gutsindwa mu 2016. Maroc irangije rihiganwa itsinze inkino 5-6 yakinye itsinda kandi ibitsindo 15 nayo itsindwa ibitsindo 3. Muri Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana niho haba urukino rwa nyuma rw'uyu mwaka wa 2021 rwiswe Super Bowl ruzwi nka football y'Abanyamerika ruhurumbirwa n'Abanyamerika benshi. Umurwi wa Tampa Bay Buccaneers wo muri leta ya Florida niwo watahukanye igikombe cy'uyu mwaka mu gutsinda umugwi wa Kansas City Chiefs wo muri leta ya Kansas.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika. Aya makuru agezwe hirya nino ku isi n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mu kanya ni ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga binini. Nongere ndabahikaze amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. President w'u Rwanda Paul Kagame yarayabonanye n'abakinnyi bo muri ekipe y'igihugu Amavubi.
Byaje muri yanzira ya discipline yuko inyifatire ubwo bibaho nabyo ku isi hose abantu bakina mu kibuga ukabona umukinnyi ukabimubonamo ko yatekereje cyane umusatsi we kurusha umupira.
Uni president w'u Rwanda Paul Kagame aha yavunira kagohe abakinye muri rusangi abahamagarira kugira ico yise discipline. Mu gihugu c'u Burundi naho umunonotsi kazi Francine Niyonsaba yarayatahukanye ikibanza ca mbere mu higanwa cross country agarutse mu mahiganwa yo ku metero 10,000 inyuma yaho we na Caster Semenya wo muri Afrika y'Epfo baburijwe guhiganwa n'abandi bigeme ku metero 400 gushika ku 1,600 n'ishamwe mpuzamakungu ryo kwinonora imitsi bivuye ku mibiri yabo ifise inkabuzo zitandukanye n'iz'abakobwa. Turabigaruka ko handi hato muri ano makuru musangwe ikaze. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera ku Burundi aho ico gihugu kizu bwa kabiri mu bihugu vyugarijwe n'ikibazo c'ibiturire mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC. Ku mugabane wa Afrika yose ico gihugu kiri muri 10 vya mbere vyazingamitswe n'ibiturire. Ibi vyose biri mu cegeranyo gishasha c'ishamwe mpuzamakungu rigwanya igiturire Transparency International gasohoye mu ndwi twaraye dusozereye. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kubihugu 180 vyo kuyisi vyakozwe ko amatohoza Uburundi buza mu kibanza c'165. Transparency International rivuga ko ivyo bisigura ko ico gihugu kiri mu bihugu indwi vya mbere vyirayemwo igiturire kw'isi. Uburundi buza inyuma y'igihugu ca Iraq bugakurikirwa n'ibihugu nka Haiti, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Korea ya Ruguru na Libya. Ku mugabane wa Afrika ico gihugu kiri muri 10 vya mbere birangwamwo ibiturire vyinshi n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Ishirame Oricom rigwanya ibiturire mu Burundi rikaba rinakorana na Transparency International rivuga ko Uburundi butigeze bugira ikibanza ciza kuva mu myaka 10 iheze. Mu mwaka w'2015 bwari mu kibanza c'150. Gabriel Rufyiri atwara Oricom yaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Mwaka 2016 nuko vyagaragaye ko ico gihe Burundi bwari ku rutonde rwa 36 mu bihugu bigiye ko matohoza, ariko kuva ico gihe Burundi ntibwigeze buduga ngo bushobore kurenga cyo kibanza nko kugwagumye bumanuka n'ibintu twibaza ko leta byari bikwiye kuyiha ikirwa. Murabe nk'ibihugu vya mbere Transparency yashize ku rutonde ni ibintu bigaragara neza ko bahuriye ku kintu kimwe kijanye n'ibigusesagwa no gusohora amatungo ya leta, kandi iyo ntwaro mbi iba mu mashyirahamwe ya leta, ikaba mu nzego za leta, ikaba no mu bya politiki.
Mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC Uburundi bukurikirana n'igihugu cya Sudan y'Epfo kimaze imyaka irenga 10 mu ntambara mu bibanza vya mbere by'ibihugu birangwamwo ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta. Icyo bikoze Ishirame Foricone F rigwanya ikimenyane nkunzi na kamwana wa mama muri ico gihugu ribona ko leta nshasha imaze amezi 6 ku butegetsi yahagurukiye ico kibazo. Gerard Hakizimana atwara iryo shirahamwe kuri mikro y'ijwi rya Amerika twavuganye ari Bujumbura.
Biraboneka ko kugwanya ibiturire byashizwe imbere n'ukuri twagadukengurukire leta y'Uburundi ku ngingo nyinshi maze gufata zigwanya igiturire. Haramaze gufatwa abatari bake, haramaze kurengutswa abatari bake, mbere hamaze guhagarikwa n'abatari bake mu bijyanye no kugira ibiturire. Tutibagiye eka mu bisata byosanga by'ukuri igiturire mu Burundi cyarahagurukiwe. Rero tugashimira leta mvyeyi, leta nkozi, kuko biboneka ko kugwanya igiturire yabigize ivyayo.
Agira ko aneguriye raporo ya Transparency International.
Birashoboka ko mu bisata ibinabiri yashobora kuba hariho hakiri igiturire. Mugabo turashima intambwe zatewe anacyo tuba tuvuga ko ari cegeranyo gihengamye, ari cegeranyo kigomba kuza kwerekana ishu Burundi uko itari. ni migambi myinshi iboneka ko leta iriko ashyiramo ingufu mu ntumbero yo kurwanya igiturire ari nacyo itumira raporo abayikoze bashobora kuba bafatiye ku biharuro bya kera igihugu cy'Uburundi cyotegereza kuja mu bihugu twovuga ko igiturire kiko kiragwanya bishoboka
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko ibisaka by'abanyonora amatungo ya leta yiwe bigiye gusha Inyuma y'iyo raporo y'abahinga yerekana ingene kugwanya igiturire ku isi no mu Burundi byari byifashe ku mwaka uheze ishyirahamwe ORICOM rigwanya ibiturire rimusaba gushyiramo ingufu mu kugwanya ako karanda imvugo ijane n'ingiro
Umurundi wese agacungera ko abamenja babandanya badusahura ubutunzi bwacu bwoteje imbere twese atari mwavuyemo mu kwerekana ubutunzi bwabo bikimwe twita mu gifaransa declaration de bien ou du patrimoine aho niho bihera gaca hashigwaho cyaka indi bita service national de renseignement financier byabindi byo gutuka bitagaragara umuntu yakuye ubutunzi byabindi bita kunyegeza amafaranga cyangwa kuyeza blanchiment d'argent ni gukoresha nabo amatungo y'igihugu abus de biens sociaux n'ibindi byaha bijana no gusahura amatungo y'igihugu byose aho oya ntu bizoca bihanwa imvugo ijane n'ingiro
ijwi rya Amerika twagerageje kurondera umuvugizi w'ikigo BR kijuru gutoza amakori n'amatagisi rumwe mu nzego zifise mu nshingano kugwanya ibiturire kandi runavugwa muri iyo raporo ariko ntitwamuronse iyo tumuronka standinge ndakumana twari kumubaza icyo avuga kuri iyo raporo hamwe naho umugambi w'igihugu wo kugwanya ibiturire ugeze icyo twamenye nuko leta iheruka gushinga inzego zibiri sentare hamwe n'igipolisi kidasanzwe kijuru kugwanya ibiturire mu maparike n'amasentare y'iyungururizo umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yashikirije ko ari mu ntumbero yo kwegereza ubutungane abanyagihugu kugira ngo baje baradomu rutoke kubari ibiturire bitabagoye icyo bikoze iyo ngingo ntibonwa neza n'amashami yigenga agwanya ibiturire Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru reka twongere ko iyo raporo ishyira u Rwanda ku mwanya wa mbere mu byo kurwanya ibiturire mu karere ka Afurika y'ubuseruko EAC ico gihugu kiza ku mwanya wa 49 ku isi hose hari ariko abanyagihugu bakunze kumvikana bagiriza abayobozi bo mu nzego zibanze ko babasaba kubafumbatisha imbere yo guhabwa services zitandukanye ubundi barinda kuronswa batarinze kugura mugenzi wacu Temistocle Mutijima ni vyatubwira
Mu gice cy'Afurika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara urwanda ruraza mu bihugu 10 bya mbere bihagaze neza mu rugamba rwo kurwanya ruswa ariko kandi ku bwa Madame Ingabire Marie Makire umuyobozi wa Transparency International ishami ry'u Rwanda uyu mwanya ntuhagije
iyo tugarutse nko muri Afrika barakubwira ngo yangu Rwanda rwose ngo nurwa kane se urihura rugereranya nande ku bihugu baturanye biri mu ijana na mba numva hari ikindi gikwiye gukorwa ngo ndakubwira abantu niyuba mu gihugu kirimo impumyi gusa ugize imana ukabona ufite ijisho rimwe niwe ubayobora
nkuko bigaragara igice cy'Afurika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara u Rwanda rubarizwamo ntigihagaze neza icyo kiza ku mwanya wa nyuma muri uru rugamba rwo kurwanya ruswa n'impuza ndengo y'amanota 32%. Igihugu kiza imbere ni ibirwa bya Seychelles n'amanota 66%, mu gihe Somalia na Sudani y'Epfo biza ku mwanya wa nyuma na 12%. Umuryango Transparency International ugaragaza ko muri rusange ruswa ikirinzitizi zibangamiye iterambere by'umwihariko uyu muryango uvuga ko ikomeje kuvutsa abaturage serivisi zibanze mu mibereho yabo imibare y'uyu muryango irerekana ko umuntu umwe kuri bane babajijwe ni ukuvuga abagera kuri 130,000,000 mu bihugu 35 bya Afurika byakoreho ubushakashatsi bagaragaje ko babanje gutanga ruswa kugira ngo babashe kubona zimwe muri serivisi z'ingenzi ku ruhande rw'u Rwanda naho ni kenshi hagiye humvikana abaturage batunga agatoki abayobozi mu nzego zibanze kubaka ruswa kugira ngo babone kubaha serivisi ubundi zitasabaga ikiguzi
gitifu akagari aka kagari kano aka kakamatite nta kintu na kimwe cya serivisi runaka yagukorera kugira ngo umukecuru ampaga sambu natanze nagiye kumusanga ngewe ubwanje gitifu aravuga ngo nimushakira amafaranga 30,000 nambwira ati mama mpe 8 ngushakira 30,000 nese ngo njya ku karere kukarere bampeza urupapuro ndaruzana mugo nasinyire nubundaranga nongera mfata moto nsubira ku karere ubwo ku karere twazanye umukozi waho araza arabinsinyishiriza nongera nsubira ku karere
yitifo abo murenge bakirangiza kugenda yaragarutse arambira ngo siza hepfo noneho unshakire agafanta kazatuma mbyirengera yango yanyatsa 150,000 avuga ko ibibazo byose bizaba azabyirengera
kubwa madame Marie Immaculée agasanga hatarakorwa ibihagije cyane cyane mu gukurikirana ibirego bya ruswa mu nzego ziba zatunzwa gatoki n'abaturage
n'urugero ko ashaka kuba yarasambanyije nk'umwana yigisha nayo ni ruswa ishingiye ku gitsina ariko akaguma agakomeza kwigisha muri iryo shuri ngo ibimenyetso ntibiraboneka ese kuki ari we bavuze ntibavuga undi ibyo bikwiye guhita bigutera ubwoba ukamubwira uti ubuhagaze tubanze dukurikirane iki kibazo barakubwira bati executive w'umurenge yasabye umuntu ruswa iyi nini agronome yavuze ngo ntabwo uri busarura ishyamba ryawe utamuhaye aya nayo noneho bakavuga ngo nta kibi bemeza ko ariko byagenze kuba utabisaruye kandi ryeze kandi warabisabye ntibabiguhe wabikwimye yabikwimye iki tujye twicara twanariza urubanza waruciye uti ibyo bibe bihagije kugira ngo tubone ko tudakwiye kuba n'umucamanza
uretse ubushakashatsi mpuzamahanga ubwari bwakozwe na Transparency International ishami ry'u Rwanda nabwo bw'umwaka ushize wa 2020 bugaragaza ko nibura 12% by'abaturage babajijwe basubije ko batswe ruswa y'amafaranga Transparency International ikagaragaza ko mu gihe nta gikozwe mu kurandura ingorane zishingiye kuri ruswa ibihugu byinshi byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bishobora kutagera ku ntego z'iterambere rirambye SDGs isi ihaye kuba yagezeho bitarenze umwaka w'2030 Themistocle Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
duhere kumubonano president Rwanda Paul Kagame yarayagiranye n'abakinyi ba ekipe y'igihugu Amavubi hikigali ni inkuru ya mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
abakinyi b'ikipe y'igihugu Rwanda ikubutse mu rushanwa rya Shan rya rimaze iminsi ribera muri Kameruni bamaze igihe bakiri mu mwiherero inyamata mu cyumweru gishize bamwe muri bo bari batashye iwabo mu rugo ariko baza kongera guhamagarwa igitaraganya impamvu nyamukuru yatumye aba bakinyi basabwa kugaruka inyamata nuko bagombaga kubonana n'abayobozi bakuru b'igihugu ngo bagezweho ubutumwa bubagenewe nyuma yo kugarukira muri kimwe cya kane kirangiza mu rwego rwo kwitegura uwo muhango abakinyi bamwe na bamwe b'amavubi basabwa gukuraho imisatsi bari barateretse mu bakinyi bari barateze ibisage ariko bagasa bakubyogosha nta yandi mananiza kwavuga Rashid Kalisa Fitina Omborenga na Eric Rutanga tutibagiwe umunyezamu Olivier Kwizera wari ufite ubwanwa burebure bakunze kwita Suna cyangwa Ikiroso igitangaje nuko aba bakinyi bari barasabwe kwiyogoshesha ubwo bari bakiri muri Kameruni mu irushanwa icyo gitekerezo bacyamaganira kure kuri inshuro biragaragara ko nta yandi mahitamo bari bafite dore ko amazi yaratakiri ya yandi mu kiganiro nyirizi na President Paul Kagame yagiranye n'abakinyi b'amavubi ejo ku cyumweru ku gicamunsi yagarutse ku birebana imisatsi avuga ko imisatsi myinshi nayo ishobora kubangamira imikinire
baza kuvuga umuntu ngo bagushe muri abanga barahari hari umuntu bavanyeho barufite dreadlock hari uwo bogoshe muri ntabwo narimbiza hari umuntu wabyanditse kuri media sinzi uwo ari we yakubabariye rwose mbese wapfuye bakuvaniyeho umusatsi ndabireba ese kwanza niwe wowe byakubabaje hari icyo batakaje kisagarukaho uzabishakira ahandi ibyo byaba bifite impamvu bishaka byaba bitayifite ni uburenganzira bwawe ariko biya icyo bivuga byajya muri ya nzira ya discipline niko imyifatire kugira ngo nibore no mu kibuga kuko bibaho nabyo ku isi hose abantu bakina mu kibuga ukabona umukinnyi ukabimubonamo ko yatekereje cyane umusatsi we kurusha umupira
Perezida Kagame yashimangiye ko disipline y'abakinnyi ari ingenzi abakangurira kwirinda amarozi bakareka no kwisumbukuruza imbere y'abatoza yaboneyeho kandi kubashimira uko bakinnye muri irushanwa rya Shani rirangiye yongeraho ko atemeranya n'imisifurire y'umukino w'u Rwanda rwasezerewemo na Guinea Conakry mu gusoza Perezida w'u Rwanda yemereye agahimbaza musiki abakinnyi b'ikipe y'igihugu abasaba no gukomeza kwitwararika mu rwego rwo kurushaho kwirinda virusi ya corona tunyerukiye mu mukino w'intoki wa basketball muri iki cyumweru twatangiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda izahaguruka i Kigali yerekeza muri Tunisia Tunisia mu mikino y'amajonjoro ya nyuma mu gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Abasore b'u Rwanda nubwo itike yabo barangije kwibona kubera ko Afrobasket izabera hano Kigali, barasabwa kwihagararaho bakikuraho igisuzuguriro batewe no gutsindwa n'amakipe yose bari kumwe mu itsinda mu majonjoro ya mbere aherutse kubera mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize. Umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda, Jabo Landry, avuga ko ikipe y'u Rwanda izitwara neza kurushaho kubera impinduka zakozwe.
Hari byinshi byagiye bihinduka byari byagize uruhare mu myitwarire itari myiza twari twagize ubushize. Hari ibintu byinshi byagiye bihinduka, mwabonye ko nka coach yarasezeye, hari by'abakinnyi basabwaga, hari imyiteguro ihagije, hari kondisiyo umukinnyi agomba kubamo kugira yitegure kujya mwihangana mu irushanwa ryo ku rwego mpuzamahanga. Ibyo byose ni ibintu twagiye dukoraho, tukaba dufite icyizere ko kuri iyi nshuro tuzitwara neza kurusha ahabanje.
Muri aya majonjoro ya nyuma agamije gushaka itike yo gukina Afrobasket harimo amatsinda atanu, buri tsinda rikagira amakipe ane. Hazazamuka amakipe atatu muri buri tsinda, ni ukuvuga amakipe 15 aziyongeraho ikipe y'u Rwanda, yose hamwe akaba 16 ariyo azaseruka hano Kigali mu mpeshyi. Umujyi wa Monastir wo muri Tunisia uzakira imikino y'amatsinda atatu, ni ukuvuga itsinda rya mbere, irya kane n'irya gatanu. Mu itsinda rya mbere harimo Tunisia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Repubulika ya Central Africa na Madagascari. Itsinda rya kane rigizwe na Nigeria, Sudani y'Epfo, Mali n'u Rwanda. Amakipe dusanga mu itsinda rya gatanu ni Misiri, Uganda, Cape Verde na Maroc. Amatsinda birasigaye ni ukuvuga itsinda rya kabiri n'irya gatatu azakinira mu mujyi wa Yaounde muri Kameruni. Itsinda rya kabiri rigizwe na Senegal, Angola, Kenya na Mozambique, naho mu itsinda rya gatatu dusangamo Cote d'Ivoire, Kameruni, Guinea Equatorial na Guinea Conakry. Tugarutse mu mpira w'amaguru, ejo kuwa kabiri tariki ya cyenda y'uku kwezi kwa kabiri, ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda igomba kwerekeza muri Tunisia. Igiye guhura n'ikipe ya Club Sportif Sfaxien mu mukino ubanza w'intera ya gatatu mu rugamba rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Mu rugendo rwayo, ikipe ya AS Kigali izabanza kunyura muri Turukiya, aho izava ejo bundi kuwa gatatu ikajya muri Tunisia. Umukino wa Club Sportif Sfaxien na AS Kigali uteganyijwe kuwa gatandatu tariki ya 13 y'uku kwezi kwa kabiri. Umukino wo kwishyura uzabera i Kigali nyuma y'icyumweru kimwe. Ikipe izashobora gusezerera indi hagati y'amakipe yombi izahita ibona uburenganzira bwo kwinjira mu cyiciro cy'amatsinda. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mu Burundi nari nabice ku masonga nkitangura ihiganwa rya volleyball rya rayisozerewe imirwi itatu yahejeje inganya amanota nayo mu kwinonora imitsi. Francine Niyonsaba niwe yatahukanye ikibanza cya mbere mu kwiruka imetero 10,000 ibindi na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ihiganwa rya volleyball mu gisagara cya Bujumbura kuri no w'Imana niho ryasozerwa. Mu nkino zabaye, Bisoro yatsinze Muzinga amaseta 3-3, ni nako Rukinzo yatsinze Bujumbura Wezi wa ndani, nayo Amikari itsinda Gakosmos amaseta 3-2. Imigwi itatu ariyo Rukinzo, Gakosmos na Amikari yaciye irangiza iryo higanwa inganya amanota. Umenyereza wa Amikari akaba amenyesha ko kubona bashika kuri icyo kibanza byavanye n'ishaka ry'abakinnyi, kuko barangije inkino zo gusubiriza phase retour badatsinzwe nk'uko bari bavyifuje.
Jewe kupiwa anje kuko nari nateguye muri phase retour, kuko jewe fazare natsinze matches 3-2 nazitsindwa na Rukizo na Cosmos, ariko jewe hangira nari mfise muri phase retour ihangiro rya ryuko mpeza phase retour uko class biba ko ariko kose ngize victoire 5-5. Rero kubwe wanje ndashimira abakinnyi banje bo muri Amikari, ndashimira na staff ya Amikari twakoranye, ko icyo nashatse ndagishika abandangije iyi phase retour nsinze matches zose. Je rero ndahimbawe cyane gose kuko ibyo nateguye biragiye mu ngira, niyo yari ndoto yanje muri champion yo muri AFAB.
Kugira rero hamenyekane uwa mbere urongoye ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara cya Bujumbura Ngenda kuri yo Claver yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko abantu borindira bakabanza gukora ibiharuro. Mu kwinonora imitsi naho, umunonotsi Francine Niyonsaba yaheruka kugaragara muri urwo rukino haraheze imyaka itatu kuko yafatiwe ibihano n'ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi ku isi Bena Semenya Castel wa Afrika y'Epfo, kuko umubiri wabo ufise icyo utandukaniye n'iy'abandi bigeme bahiganwa hamwe, bagasabwa guhiganwa ku metero ziri hejuru 1,600 mu gihe ku metero 800 atawabakoreramwo. Kuno w'Imana yaragaragaye ahiganwa ku metero 10,000. Mihiganwa rya cross country ryatunganijwe n'ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi, niho yagaragaye uwo mwigeme akaba yabaye uwa mbere akoresheje iminota 33 irenga gato. Yamenyesheje ko intego yiwe ari ugusubira mu higanwa rya Jeux Olympiques, aho afise umudari w'ifeza ku metero 800.
Ubu kabaye n'akayo kugira ngo ntanga cyese mega bamenyesha makuru bibone yuko ubu natangiye kumenyeza imetero ndende guhera kuri 5 mm kuduga kandi nimizikaga na neza ndaryohewe kubona tsinze kandi nibaza yuko nakoze n'umwanya mwiza ikamikizere mu makusa azoza yuko ngiye kwanda nka neza cyane ni ndishimo cyo gituma nafashe umwanya ukitegura kugira ngo abari bamamutse imitsi batambona babone ndabazaniye byiza nkabasaba kuba bashyitsi ibi ndabikora kugira ngo n'abari inyuma yanjye babone yuko byose bishoboka usizemo ishaka ugashyiramo umwete aho ushaka gushika uhashyika rero nta muntu ndaba ndiraba ndimenyereza neza byose bigenda neza mbere n'ubu nibaza yuko bitahindutse zoba mfashe urugendo mbandanya kwimenyereza mu gihugu cya Kenya kugira ngo banaye nitegura neza
mu mupira w'amaguru naho kundwi igiri ya 20 Message Ngozi yatsinze Atletico Olympique ibitsindo 2 ku busa, Vitaro inganya na Bumamuru ikitsindo kimwe ku kindi, Reserefa batsinze Aigle Noir ibitsindo 2 kuri kimwe, nayo Olympic Star yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2 kuri kimwe nyene. Umugwi wa Flambeau de Saint niwo ukiri mu kibanza cya mbere. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikro. Mari kumena Jwe Diane ninahazwe Facile Gebehu niwe yegeranije amajwi yacu. Mukanya ni ijambo ry'intangamarara ku migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri ni ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashikiranganje bajeje imigenderanire n'amakungu mu bihugu biteye imbere biri mu ishyirahamwe JETSET birimo Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Ubuyapani, Ubwongereza hamwe n'intumwa zo mu rwego rwo hejuru rw'umwe bwa Buraya byagiye hamwe mu kwiyamiriza ihagarikwa n'ipfungwa byemeza ko bifatiye ku mvo za politike y'umunyepolitiki atavuga rumwe na Leta y'Uburusiya Alexei Navalny. Basaba ko umunyepolitiki yahagaritswe akiva mu Budagi kwivuza ishano yari yahawe arekugwa vyihuta atakirinze gusabwa. Mu itangazo ivyo bihugu biri muri JSET vyasohoye kuri no dossier ya Navalny vyatangaje kandi ko bitewe amakenga n'ibihumbi vy'abanyagihugu bahagaritswe bari mu myerekano yo gusabire kurwa ryo umunyepolitike. Mu bahagaritswe harimo kandi amenyesha makuru. Ivyo bihugu bisaba Uburusiya kubahiriza amasezerano mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu n'amategeko yo mu gihugu hamwe no kurekura abo banyagihugu nabo bamenyesha makuru batawe muri yompi kwigenekerezo rya 2023 ukwezi kwa mbere hamwe n'abahagaritswe mu mpera z'indwi iheze. Muri iryo tangazo ibihugu byo muri JSET byanditse biti inguvu zakoreshejwe n'abapolisi mu kuburabuza abari mu myerekano babaka uburenganzira bahabwa n'amategeko bwo gushikiriza ivyumviro ntidushobora kuvyihanganira. Ibi bije vyerekana ingendo mbi cane yo kugara urubuga ku batavuga rumwe na Leta, abari mu mashirahamwe yigenga n'abaharanira agateka kazi na muntu. Twibutse ko umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Leta y'Uburusiya Navalny yarusimvye mu kwezi k'8 ko mwaka w'2020 ahawe ishano rikaze ririmo ibikoreshwa mu gukora ibisasu vy'ubumara. Aha JSET yibutsa ko iziririza ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho igasaba Uburusiya gukora amatohoza yimbitse kugira ngo itange umuco. Ikoreshwa ry'ubwomara riza risubiza inyuma demokarasi rikazivya abatavuga n'umwe n'ubutegetsi n'ubwinshi bw'imigambwe mu Burusiya. Uko niko ivyo bihugu vyo muri JSET bibandanya bivuga muri iryo tangazo. Ivyo bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisozera itangazo ryavyo bisaba bishimitse Uburusiya kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yose arimo ayo kudahonyanga uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro. Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.